Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki zina y'ukwezi kwa kane mwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Twasavye ati niyo izi tariki hagati ya 2024 ni tariki zitanu atakintu kituremereje twaturaronka cyukuri twe duhagarika imirimo.
Uyo n'umuyobozi w'abanyeshuri ba kaminuza Burundi Bujumbura, Patience Mbonabuca.
Umunsi umwe wonyine bataye batari mu ishuri afite bawutaye ku buzima bwabo, ingaruka mbi zose zizobagwako.
Uyo nawe ni Gaspar Banyankimbona, umuyobozi wa kaminuza y'Burundi. Bose bavuga ku ruhagarara ruri hagati y'abanyeshuri hamwe n'abayobozi ba kaminuza rwatewe n'ingingo yo guhindura uburyo abanyeshuri muri kaminuza baronswa amafaranga y'imfashanyo yo kwiga bita bourse mu Gifaransa. Inkuru cyo kimwe ni ikiganiro umugenzi wacu Eloge Wilika neza yagiranye na Sylvestre Ntantunganya yahoze atwara Burundi ku byerekeye icuka kibiki hagati y'abanyeshuri hamwe n'abategetsi bajejwe kaminuza. Turazigara koko mu kanya kari imbere. Mu gihe havugwa ihagarikwa ry'ivyirwa muri kaminuza ya Burundi, mu kigo cya kaminuza cigisha ubuhinga butandukanye hari abanyeshure bariko bariga n'abandi bahagaritse. Urongoye gisata cigisha ubuhinga ujanye n'uburimyi muri ico kigo aremeza kwibikorwa byahungabanye kandi n'uruhombo rugaragara. Bamwe mu banyeshuri biga mu kigo kiri Izege aho ni Igitega bavuga ko batazi ibiri mu ngingo y'umukuru w'igihugu itunganya gusha agahembo gahabwa abanyeshuri bari muri kaminuza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Sabimana ari Igitega.
Igihe cha saa ine zo ku musasi mu gatondo aho twashika ku kigo cha kaminuza kirizege kilometero bitatu uvuye hagati mu gisagara cha Gitega, abanyeshuri batari bake bariko barota akazuba abandi bumviriza uturadiyo. Abo banyeshuri tubidondoye baduhakaniye kuvugira ku vyuma bifata amajwi, ariko batubwiye ko batariko bariga kubera ingingo y'umukuru w'igihugu itunganya gushasha agafashanyo bahora baronswa. Abandi nabo batubwira ko bahagaritse kubera bagenzi babo biga mu bigo vya kaminuza biri Bujumbura bafunzwe. Merance Ntunzwe n'Imana arongo igisata cigisha ubuhinga muri ico kigo kizege aremeza ko abanyeshuri bahagaritse ivyigwa n'abandi bari ku murimo.
Muri iyi minsi nitwova ko biragenda neza ko hari abanyeshuri baba bafise ivyo basaba batariko baratonda neza. Mugabo turafise n'abandi nk'abahejeje amastaje n'abarikiri mu bibazo, abakora ibibazo barabandanya. Hakwahereje icyo bita deuxième session n'abandi bahejeje première session, abo barabandanya ibibazo bakora ibibazo. Kiretse abo mu wa mbere no mu wa kabiri boba batariko bariga muri uwo mwanya, ariko nabone turabona bake bake baguma bari mu bicungararo.
Merance Ntunzwe n'Imana ati ni ruhombo ruriko rurinjira ku mpande zose.
Ngaruka mbi ntizobura kuko ikigo cha kaminuza ikigo gifise abakozi bakora misi yose, abakozi ba leta baguma bahembwa, ni kuvuga ko igihugu kake karahomba n'abo banyeshuri baguma bahomba ku mwaka n'ubukirangire ku gihe, na cyane cyane ko twinjiye muri bimwe bita semestrialisation dusabwa na systeme nshasha ya BMD. Ni kuvuga ko programation y'ivyigwa tubigira mu ntango y'umwaka, isemestre yose tukatwaye programme. Kuva hageze n'umunsi umwe dutakaza bica byica ko twateguye kuma kuzogenda, kuko bituma icyo gihe umwarimu aba yateguye kuza kwigisha atonda ugasanga nta banyeshuri bahari. Kuvuga n'uruhombo ku banyeshuri kuko ubumenyi bwabo ntibaba bakiburonse, kandi na cyane cyane ya myaka icibi imyaka ikweguka ugasanga umwaka woheze mu gihe twatutekanije ugiye guhera wararengeje ibihe.
Kubwo umuyobozi w'igisata cigisha ubuhinga butandukanye bwo kurima no gutunganya isi, igikenewe ni inama n'ingingo.
Twe tubasaba nk'abo cyane cyane batari ku mirimo yuko botonda bakaza ku mirimo, ibintu byose nibyo kuja inama n'ingingo, nibaze beje mu ishuri hama ababijejwe babasigurire ingingo bo batumba neza, kuko twe tuzisomye kandi tuziravye uko zari zavuzwe muri les états généraux de l'éducation. N'ingingo zitomoye zifise umugambi wo kugorohereza abanyeshuri kwiga ku bwinshi basomye neza amategeko, kubona cyane cyane hari nko batayazi ngo twarayamanitse boza bakayisomera ibyo badatahura tukabasigurira ubiravye nta kibikirimwo.
Amakuru twavanye muri ico kigo nuko atamunyeshuri wo mubaserukira abandi arahagarikwa n'igipolisi. Ayo makuru aremezwa n'abanyeshuri co kimwe n'umuyobozi w'ico kigo. Ikigo cizege gisaba abanyeshuri 180 bari mu bisata bitandukanye, igisata co kuvura ibitungwa, gukingira ibidukikije, uburimyi, guhingura ibivuye mu burimyi n'ubworozi n'ibijanye n'ubutunzi buturutse ku burimyi. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel. Mu gihe icukaji komeje kuba kibi muri kaminuza y'Uburundi, ubuyobozi bw'iyo kaminuza bwagiriza abanyeshuri gukoresha ubutekamutwe escroquerie mu Gifaransa mu gukoresha imikono itariyo ku rwandiko baherutse kurungikira umukuru w'igihugu. Abanyeshuri baserukira abandi barahakana ivyo vyagirizo, banemeza kwingingo yo guhagarika ivyigwa kuva ku munsi wa kane w'indwi ari ntabanduka kugira ngo basabe ihagarikwa y'itegeko rishasha ritunganya agafashanyo kabo k'ingwati izorihwa. Uwahoze arongoye Uburundi Sylvestre Ntibantunganya asaba impande zose kwirinda kudadaza. N'inkuru ya mugenzi wacu Roje Willy Kaneza, reka tubumvirize mu kiganiro.
Umuyobozi wa kaminuza y'Uburundi yemeza ko amatohoza agize mu ndwi heze n'uba tarahera yerekana ko abanyeshuri baserukira abandi bakoresheje ububeshi mu gusinya ku rwandiko rwarungikiwe President Nkurunziza ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Gaspard Banyankimbona aratanga ivyemezo.
Twasanze ari cyano kwita escroquerie, hari abahenzwe imikono yabo amasinyatiri yabo agakoreshwa batabizi. Benshi mu basinye ntibari bazi ibyanditswemo n'uwo yandikiwe. Amazina amwe nta mukono uri imbere yayo, ahubwo hari amanimero ya telefone. Ayandi mazina nayo ariko imikono mugabo iruhande yaho agaca handikwa PO. Iheruka kuronka abaza kuvuga yuko imikono iri kuri urwo rwandiko imwe imwe ari yegeranijwe mu yindi nama abo bantu baba batumiwemo.
Abanyeshuri baserukira abandi nabo bafise ivyireguro vyerekana ko ivyo bagirizwa atari ivyo Patience Mbonabuca ni we abatwara.
Nkuko turi mu bihe bamwe bari mu bibazo abandi bahejeje ibibazo bari ruguru, iyo ngingo yage gufatwa muri ako kanya, hanyuma turabwira abandi dukoresha telefone batari hafi. Ivyo tubyumvikana ko twese abari kure baca batanga uburenganzira muko babashirira ku mukono, mugabo kuko bigoye tubonye dushaka kuri nimero ya telefone y'aba bantu bavyemeje kugira ngo nihagire ikibazo bashobore ku telefone kuri iyo nimero bamubaze yuko byavuye muri we nyine ubwiwe. Nta escroquerie yabayeho. Nimba afise amakenga aratira akanya agende muri presidence arabe aho twandikira ico bitwa petition, urwandiko rwabeje twandikira perezida, aho abanyeshuri dushika 784 twasinyije amako yacu arabe ko atari amazina y'iwacu abanyeshuri nyine atsanzwe arongora. Kirya gitigiri iyo iba escroquerie abaderege bose twatubashira ko binyine twashizeko turi mu 230 n'abandi gatoyi gutyo, ariko hasinye abashika 178.
Bamwe muri abanyeshure bari muri 12 bafungiwe mu iperereza. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko bagirizwa gutera akajagari mu bigo vya kaminuza. Banyankimbona amenyesha kwihagarikwa rya batasano rifitaniye n'icuka kihari ubu.
Urya ni gake muri kaminuza twigera tubaho atanu umunyeshure n'umwe ari mu gasho. Ibyo ntibirigera bibaho nta na rimwe. Nivyo uyu munsi ivyo bintu bivuzwe mu gihe hari cuka kibi abantu barashobora guca babifatira ko ariko n'ukuri. Twebwe ico twirinda nuko kiretse abo byashitse bakaba heye umudugararo ngaha bagafatirwa ngaha muri kaminuza, nta munyeshure n'umwe arigera afatirwa aha muri kaminuza. Hariho abo twabimenyeshwa n'abakuru b'ibisata bakatubwira ati yamara kwaronza inkuru ivuye ku munyeshuri kana kari kuri yafatiwe hanana, turaheza tukabikurikirana dusanze ari ivyo dushobora gufashamo, hanyuma tugaheza tukabarekuza.
Imbere y'uko barekuzwa, abanyeshuri baserukira abandi bemanga ku ingingo yo guhagarika ivyigwa ku itariki ya gatandatu ukwezi ari ntabanduka.
Twasavye ati niyo izi tariki hagati ya 24 n'itariki zitanu ata kintu kituremeje twaturaronka z'ukuri tube duhagarika imirimo gushika iyi saha. Nta kintu na kimwe kituremeje turaro kiretse kitubabaza baguma badufata batwirukako. Ubwanje sinjahabona n'abandi ntibajahabona ngo twoja mu ishuri gute kandi nitagize, ahubwo iyo ngingo igiye gushika ahubwo twivuye inyuma. Inkoko niyo ngoma buca duhagarika ivyigwa.
Ariko umuyobozi wa kaminuza asanga ubuhombe bugaruka ku banyeshuri ubwabo.
Iyo bijya hose wewe umuntu aguhaye ideni nkuko byanditswe muri dekre sans intérêt, ahubwo niwe yafashe risque wewe si uyifashe. Ibyo kwishura navyo nibarorere habe ordonnance zisigura iyi dekre kandi byo navyo umushikiranganje nehengeshanije kubivuga biyankuru na komisi zobikora iryankuru urugwaruka nivyo rurafisa makenga ariko n'ukuri aya makenga ntahafatiye nibakunde tubahe insiguro kuko umunsi umwe wonyene bataye batari mwishuri afete bagutaye kuzima bwabo ingaruka mbi zose zizobagwako bene wabo bagiye kwigira mu mashure yigenga bazoguma babona bariko baradekora amabuke kabiri opportunité de travail
wahoza rongo yo Burundi Silvestre ntibantunganya asaba impande zose kutadadaza
burya gutunga igikorwa neza no kubanza kumviriza abantu bose ico no hanura rero nuko atanumwe yogira ati rekanze gushira mu nguvu kuko buri iyo hagize umuntu agira ati ngiye guhagarika kwiga ni nguvu washizemmo naho izo nguvu ubona ko ari we zigirira na ubwambere kuko abatari kariga abandi arashobora kugira ati kadushire mu nguvu dutangure gufata abana n'uko navyo mvise siyo nyisho barashinduka ni mu Kirundi bizisa guhona zitangurira mu ruhongore twa tugiye kuhona
mu gihe abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi batekanya guhagarika ivyigwa ku munsi wa kane w'indwi aho mu kigo cigisha ubuvuzi INSP bandisikete kuri uyu wa mbere bavuga ko nabo bazuhagarika ivyigwa kuva ku itariki ya 15 ukwezi kuva ku itariki ya 24 ukwezi kwa gatatu naho aho mu ishuri ndabigisha INSP barahagaritse ivyigwa ariko hari urwego rushasha rw'abanyeshuri rwabahamagariye kuja ku mirimo eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze eloge umuyobozi yaserukira ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu jejwe kwitaho impunzi HCR ibukavu yarakoresheje inama impunzi z'abarundi ziba mu ikampi ya Rusenda ejo ku munsi wa mbere itariki zitatu y'ukwezi kwa kane yarasiguriye impunzi uburenganzira bwazo hamwe n'ivyo impunzi ziterezwa kubahiriza araheza arazisaba kwirinda kwisuka mu vyerekeye politike y'igihugu ca Congo canke igihugu c'u Burundi zavuyemo reka twumvirize mugenzi wacu Vedaste Ngabo mu kiganiro yagiranye n'userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda yitwa Foster Nibizi tubatega amatwi
uno muyobozi yaje kutugendera hageze agize descente ya mbere ni ryambere aje gutemberera impunzi bakazikoranya kugira bakorane inama mugabo twe twari dusanzwe dukorana amanama nabo ariko kuri uno munsi bashimye kwigerera ku itere kugira babwire impunzi amadroit yabo n'amadevoire kugira bamenye ingene bashobora kwigenza mu nkambi yabasabye ibintu nyamukuru bitegerezwa yabasabye ko batoza barivanga mu bintu yadusabye ko tutoza turivanga mu bya politike y'igihugu cha Congo cyangwa igihugu cy'u Burundi ko turi impunzi dushobora kwicara mu nkambi tukaguma mu nkambi ari wakeneye gutembera akakuruhusha kuri CNR agatembera nk'uko amategeko abimusaba apana gusaba nk'uruhusha rwo kujya ibaraka bagaca bagusanga uri buvira no kugenda ahantu ushobora kuba wagendeye wasabye kujya
hari inkuru imaze iminsi ivugwa cyane cyane kumpunzi z'abarundi ziri kavimvira ziri monge monge ndetse no muri sange ubwinshi bwazo niki yavuze kuri izi mpunzi
kuri izo mpunzi ziri mu kavimvira ni monge monge hamwe no mwisange ya kigarutse ko cyane aratumenyesha yuko hari bibazo bigihari byo kuronka ahantu bashobora gushira zijya mpunzi na nico gituma yaciye asaba yuko hano mu nkambi aba refugee bo baramaje gusohoka bagasubira mu gihugu cy'u Burundi cyanke bagiye hanze y'ikambi bajya bagiye kwiba aba refugee iribe baci ziganzu barimo ko aba chef de village bashobora kuzegera kugira identification ya bakazizana kuri AERD kugira bazishyiremo abandi ba refugee bashasha bari mu masantre d'accueil
hari kindi kibazo cy'abanyeshuri aho bavuga yuko abanyeshuri biga muri za kaminuza ahanga mu ngambi mu Rusenda badabona uburyo bwo komeza za kaminuza
icyo kibazo yakigarutse ko cy'abanyeshuri biga byahoze biga muri za kaminuza yasiguye neza yuko ata amafaranga bafise yo gushobora kwigisha bajya abanyeshuri yavuze ko bashoboye kwigisha abana bo mu ma primaire mu mashure y'intango no mu mashure yisumbuye ku mashure ya za kaminuza bavuga ko mpaka baronse umuntu ashobora kuza gufasha bajya abanyeshuri bagaca babashikiriza ajya amafaranga kugira bashobore kwigisha bajya abanyeshuri
ari abantu babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida abagwara za diabete ese niki yabo yavuze kukijanye n'ibifungurwa bafungura
ku kibazo kijanye n'ifungurwa ku bantu bagwaye ingwara zitakira yasiguye neza yuko ikibazo kizo abajya abantu bagwaye zijya ngwara zidakira ifungurwa zabo zitangwa na pame arayerekana ingorane no muri pame bafise muri iki kiringo ariko muri bo basabye yuko boronka n'ibipimo biza bazoza baraza kwipimisha ko barabaho ingorane ajya amagwara yabageze ariko yabasiguriye neza yuko hano mu nkambi bidashoboka mpaka bazoragenda ku hospital general y'Inundu nahandi kubijanye n'ifungurwa yababwiye ko batanga ico bafise ibyo badafise nabyo abari kubironka bategerezwa kwihangana kubera atabyo bafise.
Murakoze bwana president userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda nibizi Foste.
Murakoze namwe
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tubibutse inshuti mwese kumunika mwabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urushengero rukristu rurabandanya kwigisha abemera Imana akamaro ko kurekuriranira. Mu ndwi zibiri ziheze naho ishyirahamwe ry'abakristu rikorana n'amashengero mu Burundi, Ministère Africain pour la Compassion, ryarakoranije amashengero atandukanye. Mbega ishyirahamwe ry'amashengero rukristu mu Burundi ririko rikemura gute ibibazo biri muyo muryango bitewe na politike? Mbega bariko bafasha igihugu korora muri iki gihe kogorora muri iki gihe? Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye n'umuvuga utumwa umuririmbyi azwi cyane mu Burundi no mu Rwanda, Apotre Apollinaire Habonimana na Penta Haimana, umuhuza bikorwa mw'ishyirahamwe Maka. Reka tumvirize batanguye basobanura icyo bita urushengero.
Iyo tuvuga ishengero rya Kristo ntituba two turavuga denomination, kuvuga ntituvuga vivante, ntituvuga Pentecote, ntituvuga roshi cyangwa iki, ariko dushaka kuvuga uwo wese iryo shengero ryose ryemera ko Yesu ari umwami n'umukiza. Ni ukuvuga mu Gifaransa icyo twakwita corps du Christ, nicyo twita twebwe ishengero rya Kristo, niho tukoranira muri iyo vole ya evangelization y'ivugabutumwa. Nk'uko rero mubimbagize, turafite teme twihaye pour 10 ans, imyaka 10 kuva muri 2016 gushika muri 2026. Ni ukuvuga mu 2016 gushika mu 2026 twise ubumwe mu budasa. Iyo twayihaye kuko twagiye turabona kuva Burundi bwacu bwikukiye uko imyaka 10 ihera hagenda haraba ibintu bibi, ubwicanyi, abantu bagapfa, akajagari mu gihugu. Murabye n'ibyagiye iraba mu 2015, ugerageje kuraba ugaharura imyaka agenda irisubiriza ari 10, ugasanga ari ibintu bigiye biraba mu gihugu atari byiza. Satuvuga ati rero ko Imana iduhaye kurengana 2015, reka dufate rero imyaka 10 yo kwigisha Abarundi ubumwe mu budasa. Ni ukuvuga ubutandukane bwacu nibwo butunze Imana yaduhaye, nta mpamvu n'imwe yuko twobana dushamirana cyangwa tubipfa. Kubw'ibyo rero, kubana mu bumwe mu budasa harimo ikintu cyitwa imbabazi. Mu gihugu cyacu ibiharuro biravuga yuko ibice birenga 90% by'Abarundi bemera Imana. Ni ukuvuga uruhara runini rw'Abarundi nka bose twavuga ko bagize ishengero rya Kristo. Ni ukuvuga umwe wese avuga ko yemera Imana, ni ukuvuga arafise ukwemera muri we. Rero bisigura ko mu Burundi hari ishengero. Rero ishengero iyo ritifashe neza, ugiye kuraba ibyakoretse mu 2015, ababikoze n'Abarundi, ni ukuvuga harimo benshi n'abakozi b'Imana, harimo abakijijwe, hari abagiye baritwara ukutariko, hari ahagiye haraje ubuhanuzi butari bwiza, byatumye abakristo cyangwa abakozi b'Imana bamwe bahunga. Harabayeho gufatana ibigwanisho, harabayeho kutitwara neza mu bantu bitwa ko bamenye Imana kirito nk'abakozi b'Imana. Hariho nk'akarorero ubuhanuzi, amaprofesi, hagiharaje ubuhanuzi bw'ibinyoma, ugasanga habaye kuvugishwa ibintu bitari byo, ku buryo no muri iyo conference twagize ya deux semaines ibijyanye na puissance du pardon, habaho ubwanyuma gusaba yuko abavuye mu gihugu bogaruka.
Apotre ukorera Imana igihe kitari gito, irushengero uraruzi neza, urakorera urushengero bitari bike, mu kuvuga ubutumwa ubicishije mu ndirimbo zawe, inyigisho utanga, ni giki coba cara kubabaje mu byashikiye urushengero rukristu mu ntureka za politike zo mu 2015?
Murakoze cyane kubwa iki kiganiro kandi kuba mwatwizeye mukadutumira. Icyo kibazo kirakomeye cyane kubera ko nk'uko Pente yavuze, iyo udashoboye gutandukanya urushengero n'idini nk'uko yabisobanuye, icyo kibazo iyo ucishuye n'ubundi gitera amadidani. kwa yuvuzi ishengero. Ishengero nungwego rukomeye iyo jambo ishengero atari abantu benshi baritahura kubera ko bagitiranya na denomination bagitiranya n'idini mu gihe idini n'ishengero n'ibintu bibiri bidasa. Idini rirashobora guca muri ibyo bintu byose rikivanga mu bya politike nkuko mushiki wanjye bivuze ugasanga umuntu naho yita uvugira mana canke umuntu akijijwe canke asenga mu gihe ari ubuzima bwiwe canke ingeso ziwe ari z'umunyedini naho yo kwitirirwa abasenga ntacyo tuma adakora ibyo abapagani bakora. So ndashaka guca karongo ngaho ishengero rya Kristo umubiri wa Kristo ntirishobora kwivanga. Idini rirashobora kwivanga. Idini cyangwa umunyedini naho yoba yinjira mu baporoti cyangwa mu basenga ntacyo tuma ativanga mu bwicanyi cyangwa mu kwihorana cyangwa mu gutoteza mugenzi we kubera ko ntakiba kigaragaza ko naho asenga yitwa ubusenga nta bushobozi afite bwo mutuma adakora amanyanga nk'abandi bose. Rero ndashaka abantu tuvumvikane ishengero n'idini ni ibintu bibiri bidasa. Ishengero ari urwego rukomeye cyane ni nwayo y'abantu bizera Kristo bavutse ubwa kabiri kandi bubaha ijambo ry'Imana kandi bagakurikiza iby'Imana ibasaba.
Tugerageje gusobanura gato nabo nyine barashobora gutsita.
Ego iyo batitaye rero baramenya ko batitaye baguye bakabyuka.
Murakoze cyane. Kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika. Reka nabo nyene tuje ku murongo tubakaryo duhere kuwitwa Pacific. Pacific uratwumva?
Yego cyane ndabumva gose.
Namahoro neza Pacific uduhamagaye uri.
Namahoro cyane cyane ndahi Bujumbura ku mugwa mukuru. Ni bijyanye n'irishira hamwe cyaba bavuga butumwa bavuga yuko batoshobora gukemura ibibazo by'u Burundi bagerageje kubahuza. Mugabo kacu usanga nabo ubwabo nk'amadini asanzwe ari nko ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane kacu usanga ntabona kumwe ibintu cyangwa politike kumwe ubivanye naho umwe abahagaze. Nkaca rero ndamubaza ati mbega bwo bizoborohera kuzohuza abantu cyangwa kuzokumbisha abantu ku kijyanye n'ingene bozotanga imbabazi zo twita kuzokurekuranira ku bivanye n'ibintu byabaye muri kahise z'iki gihugu nabo ubwabo batabibona kumwe babyigisha ukundi.
Icyo si igikorwa cy'uko twe duhindura abantu. Oya, twe turavuga hama tugasenga hama mwemu nawe akaza agahindura imitima y'abantu kandi ngo byose bishobokera uwizera nitwizera na Patrick akaza akadufasha ndazi byose bizoshoboka mu masengesho no kwizera.
Tubandanye ku murongo twakire Désiré. Désiré uratwumva?
Ndabumva neza. Oya, nari mfite amakenga y'akantu gatoya. Uwitwa hari urongoye iryo shyirahamwe umuntu witwa Pascal Mugabo baranzonga kuri iryo zina pinda byuka neza. We asanga mbyari serukira imbere y'amategeko menga rirongoye mwahora mu mutumirano muri biganiro twara tuhahurira nyene tukamubaza ibibazo. Keshi umenga uri kuramwumviriza keshi yitwara nk'umunyepolitike nzi yuko ibyo nabyo nyene babivangikana na politike kuko keshi hari igihe bahora bajya mu myerekano.
Désiré, tutarinze kuja kure cyane, ikibazo cawe niba ishyirahamwe ryegamiye politike.
Yego, kubera urumva mu bisanzwe mu myerekano bahora bajyamo hari igihe bigera kuja mu myerekano ndumva ariko aratuka u Rwanda oni avuga amajambo menshi kandi akarishye mu bisanzwe bashyigikiye nk'umugambi uri ku butegetsi.
Reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi. Ndabwiye ko dufise uwitwa Pascal. Pascal uratwumva?
Nasumba kubabaza bo baragize imisango barakurikiza mu by'Imana baragezwe guhuza imitima y'abantu kandi abantu bakaguma bihana ku byinshi. Mbe kubera iki bo bavuga ko abantu baguma bihana hanyuma igihugu kikaguma cyezuramo abantu babamesha abantu b'ikibi cyane. Ntibabona yuko strategi bakoresha mu gutuma abantu bihana atariyo yataye igihe barondera ubundi buryo kugira ngo abakora ibyaha bagabanuke. Aha, nabwo bigeze n'aho bakire bagwira
baho bavugiye imyaka n'imyaka bavuga ko abantu ariko baragi baranwa n'abagezi b'ubudimitsima mu gabantu bakaguma ubwo bicana gusuma
icambere cyoco ishyirahamwe ryacu rikorera mu gihugu cyo ni cyambere kandi ni ishyirahamwe ridaharanira ibyicaro bya politiki nk'uko nabivuze umugambi sishengero nishiramwe rukristo idaranira igikino cya politiki
apotre Apollinaire kuri ico kibazo cha Pascal cerekeye abantu baguma bihana ariko murantunga hakibonekeza umenga nta gihinduka nta changement kuri wewe ubona ikibazo gihagaze
ikibazo nibaza ko kuri kuvugwa cyangwa guhamagarira abantu kwihana no guhinduka hanyuma abantu ntibahinduke cyane ngo bita bakamo kuri kw'Imana kubasaba guhinduka bareke ubwicanyi bareke gutotezanya bareke gutesa amaraso nibaza ko nishwa kuva kera abahanuzi cyangwa abavugishwa cyangwa abavugira Imana Imana yarabatuma kugira abantu ngo bareke ibyaha bareke kugarariza ariko umuntu imbere yiwe haba hari guhitamo gukora neza canke agahitamo gukora nabi rero nibaza ko iki igikorwa tuba dufise nk'ishengero nk'uko mushiki wanjye Penta yabivuze ni guhamagarira abantu gukora canke gukurikira inzira y'ukuri hanyuma twebwe igikorwa cyacu tukagikora neza mu kutagira aho twegamiye hacanka ahandi ne tugaserva abantu Imana idutumye ko guhagarika gukora nabi tukabivuga n'umwete wose tukabivuga n'ubwenge bwose n'ubushobozi bwose Imana iduha hanyuma abihana bakihana abahitamo kureka inzira zabo mbi abahitamo kureka gutotezanya bakabireka cyangwa abandi bagahitamo kubibandana nishengero cyane mu gihugu cyose habamwe abantu bashobora kuvuga iby'Imana ibatumye cyangwa abantu bakavuga ibitumye bo nyene bivuye mu byumviro byabo ariko ngarutse ku kintu cyo gusezera kwa maraso nagira turi nyakakantu sinogera n'akavuge amaraso asesetse yose ahumanya igihugu ayo maraso rero ntakwiye kuba ntaharugwa mu bitigiri byinshi bitsembabwoko cyane genocide cyane ibihumbi n'ibihumbagiza by'amaraso y'abantu afite kuba yatetse kugira ngo akwegere umuvumo igihugu nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gutesa amaraso ya kiremwamu yaba makenya cyane menshi nishengero rero duhagarara kuvuga cyane kubuza ikibi cyose cyane urwango cyangwa kwihorana uko ariko kwose kotuma haseseka nyuma y'amaraso ya kiremwamuntu ntibitegerezwa kubanza kuba igitigiri cy'abantu benshi nk'uko abantu benshi babivuga ati amaprofesi yaravuzwe ngo amaraso agiye guseseka n'ahatari guse kuvugwa amaprofesi cyangwa iraso ry'umuntu yaremwe n'Imana ryose risesese kugihugurizana n'umuvugo murumva rero nshigikiye mushiki wanjye Penta ibyo kwihana ni byinshi ibyo gusabira imbabazi ni byinshi abahemukiraniye ni benshi baba bari mu gihugu baba bari hanze y'igihugu dukwiye kwihana kandi ukwihana awukwihora
nshuti mwese muri kumukurikirana radio ijwi ry'Amerika turabashimiye cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire ariko imbere yaho reka dusubire tubibutse ku ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Burundi twumvikana kuri FM 94.9 na 95.5 2. Nchuti rero biganiro vyacu vyo muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nchuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.